Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kwa Mungu, itariki 3 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2018, ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteramijwe na Frederic Nkundikije. Kuva Burundi bwikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1962, indyane zihagaze ku bwoko hamwe no ku ntara ntizigeze zihengeshanya. Ingaruka z'uruhagarara rwa politiki naho zibonekeza kuri bose zirabangamira gusumba abakiri bato badaheza ngo baronke akazi igihe barangije amashuri. Kanatsinda mu gihe cyose hari uruhagarara, ibikorwa by'iterambere bituma ubuzi bw'umunyagihugu bwisonunura n'ubuzi buboneka birahagarara canke bigacumbagira. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turarabira hamwe na bamwe mu rwaruka uruhara abakiri bato bogira mu buzima bw'igihugu kugira ngo indyane zihagaze ku moko no ku ntara zicike ibintu byo muri kahise bitazosubira kunyegera mu mitwe y'abakiri bato basanzwe aribo kazoza ku Burundi. Turi kumwe na Eric Sengimana narongo ishyirahamwe ry'urwaruka muri Afrika JAP. Mwiriwe neza Eric Sengimana.
Neza.
Murakomeye.
Yego turakomeye.
Yego me turi kumwe kandi na Abimana Queen nawe nyene akaba ari mu rwaruka rukurikiranira hafi ibibazo bihanze igihugu hamwe n'abakiri bato. Mwiriwe neza Abimana Queen.
Mwiriwe cyane.
Murakomeye.
Yego turashimye.
Yego me turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye yarangije amashuri muri kaminuza Université Lumière nawe nyene arajwe ishinga n'ibibazo by'urwaruka. Mwiriwe neza Lionel. Lionel matumva ndumva wi uratwumva? Mwiriwe neza.
Yego ndabaramukije cyane ku ijwi ry'Amerika, ndaramukije n'abatumirwa mwatumiye.
Barakumva murakomeye.
Yego n'amahoro turashima.
Yego Amerika dutangure kuri wewe mushana Eric Nsengimana, musanzwe mufise ubumenyi bwinshi mu bintu bishobora guteza imbere urwaruka. Mbega urwaruka rwoshobora kubera akarorero keza abarundi mu ntumbero yo kuvavanura n'indyane inzankano hamwe n'ayandi mabi yaranze Burundi kuva ucikukira?
Murakoze cyane. Urwaruka birashoboka ko bishobora kubavanura n'indyane z'u Burundi, murashobora ko bishobora kubavanura mu njyane zagiye zica mu Burundi mbere n'ubu, hamwe babishatse kuva igihe cyose kikwihutira kuko ugiye kuraba nk'uko urwaruka rwagiye rukoreshwa bivanye n'amaleta yagiye ajaho mbere. Ibyo rwagiye rukoreshwa kenshi urwaruka ntabwo rwagiye rukoreshwa ibintu navuga biza mu ntuze mu gihugu. Nicyo gituma ubu hageze ko urwaruka twokwikubita agashi hanyuma tukavavanura n'iyo ngendo mbi yo kugira yukusubiza inyuma igihugu cyacu.
Reka nicyo kibazo kibaze umushana Lionel Ndayizeye. Mbega urwaruka rurashaka kuvavanura, rurashaka gutanga akarorero keza ku Barundi bose, rugahindura inyifato, rukima amatwi ababisha bagosha nabi? Lionel muratwumva?
Haracyari ibyibwiro yuko urwaruka rushobora kuvavanura n'ingeso z'ibi cyose cyo kugira abashobore kuja mu bintu bibomora bitubaka igihugu. Birakunda ati mugabo ikintu tubuze ni tubuze abantu bwa legide, abantu batugida kugira dushobore kwensipira mu byiza. Icyo nico kibuze mu rwaruka n'ahandi urwaruka birakunda nuko babandi twibaza bo tugize kugira batwereke umuco, batwereke icyo duteza gukora ati duteze imbere, ariyo bazimbere kugira badukore ibintu bishobora kudusubiza inyuma. N'ahandi urwaruka rugiye hamwe c'est possible birakunda kugira dushobore gukora ikintu gishobora guteza imbere igihugu eka mbere n'akarere cyane cyane ngaha iwacu muri Afurika.
Abimana Queen Lionel yavuze ko urwaruka ruronse indongozi rushobora kufata inzira nyarwo, ariko turazi ko haheze imyaka irenga 40 eka 50 Burundi bwikukiye ugasanga kenshi na kenshi urwaruka rurakoreshwa canke ruguhabwa uburorero bubi bw'imijyane inzankano mbega urwaruka aho kurindira ko rufatira akarorero kuba rongozi rurashobora gutanga akarorero mbere n'indongozi zikarurabirako
ego cyane birashoboka nikimenya amenya byoshoboka kuko turaze nk'igihe tugeze ko turaze nk'imyaka dufate nko kuri generation igera kuri 35 ndibaza ko aho atamuntu yoba acitwaza ibintu by'ubwoko kuko umwe wese ahari arabona ikinakiriya akabona intumbero akwiye gufata kuko uravye kaje cyane tukunziriza ibintu bariko baratubwira histoire yabaye mu Burundi burya ntabwo ko na bumwe butakiwe n'ikibazo nta nabumwe kandi bose baza bitwaza kugwaruka kimwe gusa gikintu ndiko ndabona nuko ugwaruka twohaguruka twebwe nyene umwe wese akabona ikintu akwiye guharanira akavuga ati jewe aha ndaha ndumurundi kandi cyangwa ndumurundi icyo nkwiye kwiyemeza nuko atamuntuza ampenda ngo ubwoko ubu n'ubu nibwo bubi ahubwo dukwiye gusenyera ku mugozi umwe tukubaka igihugu cyacu tukabona ko uburundi bwacu ariyo mpeto yacu ibyo by'ubwoko tukabyinyora kuko ndamaze kubona nta muntu n'umwe yovuga ngo ubwoko ubu nta n'umwe turabona za matango n'ukari umuhutu cyangwa ari umututsi kicho ndabona ko abagene dukiye kukirengera tukubaka igihugu amatwe tukarondera iterambere ryacu nabo bose baba abantu bakuze ndazi ko botwigira ko bakabona ko bwa wundi abagene ariwo bakeneye kubaka igihugu atawundi muntu yoza kubakira igihugu ngo nuko yoba ari umuntu akuze murakoze
hari ibikorwa bishemeye bihora bikorwa n'ugwaruka ika naho bitatangazwa cyane gose muri bazaga mushika nta Eric Nsengimana hagira tangazwa ibikorwa byiza bikorwa n'ugwaruka ari gufasha ibimuga gufasha abamerewe nabi gutabara abandi kugarukira abandi mu bihe bigoye muri baza ko mu gihe amakuru nk'ayo yoza arashigwa imbere byotuma ugwaruka rusanzwe rukora n'ibindi bikorwa byiza ariko rutaboneka byotuma haba ugwaruka rushira imbere cyane gose ibikorwa byo gukundana kwegeza kure zandyane z'ubwoko mwavuga z'imigambwe ika n'intara Eric
ibyo byatuma ugwaruka n'urundi rukiri mu bindi byiyumviro bishobora kugarukana icyizere mu gwaruka bigatuma mbere n'abafite inyifato mbi bahinduka ahantu usanga akarorero hariho nk'imugambi ugwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura twigiriye turavuga tuti turabye ibyabaye mu mwaka w'2015 byakozwe n'ugwaruka rwinshi nubwo kenshi baba bari finance n'abazungu bakaba finance n'ababakurira bamwe umwe wese yagize uruhara rwiwe mu kugira ngo habe injyana zabaye muri mwaka w'2015 akavuga kutumvikana kofi yabaye mu mwaka w'2015 hanyuma leta nacyo itakoze kugira ngo ishobore kugarukana amahoro n'umutekano ariko nubwo yagarukanye amahoro n'umutekano muri uwo mwaka mu mitima y'ugwaruka ahagumye harimwo ako gatimatare kuko babona ko burya kubera ko tudasangiye ubwoko atacyo ashobora kumbwira kubera ko tudasangiye ubwoko adashobora kugira kuza muri karitsiye iwanje kubera ko tudasangiye umugambwe adashobora gutembera bikibonekeza mu makaritsiye kuganira nabi hanyuma twigira umugambi twege nyene turashobora kuja hamwe n'urundi gwaruka turabigisha ko kurengera ibyo bishoboka iminsi ya mbere ntibyatworohera kubera ko turiko turabikora twabikoze mu makaritsiye yose mu bwa yabayemwo imyiyamamazo iminsi ya mbere ntibyoroha kubera ko bamwe baca bavuga bati mwemuje gushimira abagize amamanifestasiyo abaturiye amapine abandi nabo bakavuga bati mwe muri kuri runo rwego murabona nyine ibyo mu Burundi ingene bagira ama etikete y'abantu ariko uko twagiye dukorana n'ugwaruka tukabashyira hamwe twagiye tubona ko byatanze impagite muri meri ya Bujumbura ku buryo ubu umuntu ashobora kuyideplasa akaja ku Musaga akideplasa akaja mu ntuze mu Ngagara nta ngorane afite haba mu ijoro haba ku Mutaga ariko bwa mbere ntibyakunda ko umuntu ashobora kuyideplasa nk'uwo pe mu Kanyosha meme Kanyosha dusanze akaroreraho nakoreye cyane ukideplasa ukava mu Kizungu ukagenda mu yindi karitsiye nka 17 bari bafite ibyiyumviro ngo aba bafite inkoho ngo aba niba dukeneye kubabona ngangira Imana araza kugira cyo bifuze kuko nawe ari mu rwaruka rwashoboye kuronka izo nyigisho araza kubabwira temonyaje ingene byagenze abwira urundi rwaruka nibaza ko biza kubafasha cyane. Rero urwaruka ntibikenewe ko turinda gufata ngo abantu bari hejuru barinde kutubinda. Uyu munsi nibaza ko kuva mu mwaka w'2000 na mu kuva mu mwaka w'1960 urwaruka rukoreshwa gutinda uno munsi 93 rwarakoreshejwe abantu barapfa mu mwaka w'2015 mwarabonye abantu ingene baturiwe. Uyu munsi nibaza ko bitotubera bitogikenewe ko turinda kuvuga ngo naka natuje imbere kugira tubwirisha dukotse umuntu wese ikibi arakizi ikiza arakizi harakenewe ko urwaruka tuzi buzimu tukaje ubuntu tukamenya ati ingufu dufite uno munsi dushobora kuzikoresha mu mpande izihe kugira ngo dushobore gushyira ku iterambere rirama dushyitse igihugu mu iterambere aho twifuza cya gihugu basokuru badusigira cy'amata n'ubuki tukavuga tuti tugushobora kukibungabunga gute twakibungabunga gute nk'urwaruka. Birakunda muri meri ya Bujumbura twashoboye kugarukana umwumvikano mu rwaruka rutavuga rumwe. Uyu munsi twese turi muri festivale z'amahoro nibaza babirabye finale izoba la semaine prochaine kubera ko urwaruka byakunze ko dushobora kuruhuza na polisi tukaruhuza na administration tukaruhuza na bo nyine hagati yabo tukavuga tuti abapolisi ubwambera urwaruka bavuga ruti abapolisi baza kudusaka mu ijoro hanyuma nago abapolisi nabati kubera ko mugumana hamwe mutwikeka kandi mukaba mutwikeka ko mufite ibigwanisho tuba turi ku kazi kacu hanyuma bagenda muri administration bakagira bakavuga bati twe ntibaduha ibi kubera ko turi mu mugambo uyu ntitwabatoye muri administration babatumira ibikorwa bakavuga bati twe ntidushobora kujya muri ibyo bikorwa kubera ko mwebwe ntitwabatoye ntitunabazi. Ariko uno munsi nubwo mwabaza administration mu makomine yose yabaye mu imyerekano abantu bamwe baturiwe bakagira iki uyu munsi hari amahoro n'umutekano ku mpande zose urwaruka rwaburi muri opposition rwaburi muri leta rwaba rwagiye muri manifestation bose uyu munsi baranywanye mu gisagara cya Bujumbura. Rero dufatiye akarorero nk'uko urwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura uyu munsi bariko baragira amareresi bigisha urundi rwaruka Publikema ukuntu bo kwigenza n'urundi rwaruka rwose rurashobora kuvuga ubuzima rukaje ubuntu rukamenya ko bikunda ko dushobora kuba hamwe tugategura akazuza k'igihugu cyacu.
Ni igikorwa gihamba cyane rwose muri ko murarangura. Reka tubaze na Abimana Kwina nawe nyine atubwire kuri izo nyigisho baronse akamaro kazo eka n'ukuntu bari kurazishyira mu ngiro. Kwina
ego murakoze. Izo nyigisho twarazirose kandi byari ibintu bigoye cyane hari ahantu hagoye tutashobora kubona ko wobanana naka ngo mube muri kumwe uwo mudasangiye umugambwe cyangwa uwo mudasangiye ibyiyumviro ariko nkuko ariko yabivuga nkuko Eric yamaze kubivuga yaragerageje kurondera urwaruka rwo mu migambi itandukanye ubwo mu madini atandukanye eka urwaruka rwose ruraserukirwa haraba inyigisho zishobora kubanywanisha kandi byari bigoye icyo gihe byaragorana kuko umuntu ntiyumva ko yisanzura mu kuvuga yarabona ko umenga biragoye akavuga iki ahavaza gufatwa cyangwa ahavaza kugira iki ariko ivyo vyose baravuze ati oya umwe wese ugira ngo arengere ivyabaye cyangwa ugira ngo dusubize hamwe kwa kunywana kugaruke reka twisanzure hama tuvuge ibintu byo byarabaye tubone kubitorera inyishu n'umuti n'ukuri nyo bayabahenze byaratoreye inyishu n'umuti kuko harage nk'abari nk'agwaruka rw'abaruri muri umugambi uri ku butegetsi rwarabona kumenga urundi rwaruka sigo nabwo urwo rundi rwaruka rutari ku butegetsi rukabona kumenga abajya abandi rwaruka ntacyo bubunda ko ngo bavugane ariko naho byari bigoye baragerageje kandi baragerageje cyane ku buryo bw'uko ubu umwe ari ibintu ushobora kubona ko biteye igome kuko bamaze kuronga inyigisho ko kimwe yaravuga ati twebwe abana babameze uku abana baratubangamira abandi bakatubangamira ukwibanyere ko ari ibintu bose umenga ni kwa kutavugana iyo haba kuvugana ntibyari gushika hariya ngo bishike kure mugakubera bose haba ukuntu ko kuguma umwe afise ubujambo bwiwe wundi akagira gwiwe byara nico gituma haba ugutinyana ariko tumaze kuvugana tukaja no kukivi haraba ibikorwa bishobora kutunywanisha tugakora igikorwa kimwe atakurara ngo naka ngo kari ku mugamba kwari ugwaruka ruri mu mugambo uri ku butegetsi cyangwa ngo urya kari mu rwaruka rutari umugambo uri ku butegetsi ngo nakora ahangana ukundi ngo akora ahangana uku ibyo byose twakoze ku ntumbero imwe twese tugashobora kubona ko umuntu ashoboye gutanga ingufu ze cyangwa muri kumwe mwese mushobora gukora ikintu kiboneka kandi gihambaye kubwizwe
sozera
kubwizwe ubunye nk'abageneresi ngo ngaha muri meri bariko barakora bari mu mashira hamwe ntibakirabana ngo nakari ngo ameze uku cyangwa nakameze kuriya oya kuko bari ku kizi barabonye bariko barabona ibintu byabatandukanya ko bitari byo byari ibintu by'ububeshi gusa
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio hejuru ya Amerika turi kumwe na Patrice. Patrice muri neza
mwiriwe mwiriwe
muri higa Patrice
jewe ndi mutaho gitega
izina ry'ikirundi ninde
Bigirimana
murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara urwaruka rwogira kugira ngo ingendo zihinduke urwaruka ruvavanure n'indyane za moko intara imigambwe kandi bindi
yego jewe ukubunda bibona allo
yego tuga ku ijambo
ukubunda bibona aha mu Burundi ikibazo cy'amoko n'icyari kibazo gikomeye cyane kuko abantu barabona yuko bamaze guhindwa uravye nk'ibyo tuba twarumvise guhera kuri basokuru bacu mugabo ingorane ihari yuko usanga hari abantu b'abanyamahanga siritu abazungu ababirigi niyo baza bakajyanisha abarundi bafata rero bagahinda abarundi bamwe bagashaka kubereka yuko umengo nibo bakwiye gutwara bonyine kandi ibyo bitagikunze ibyo biragaragara abarundi twige kuvuga ukuri ni ibintu biboneka cyane murabona abantu hari abantu bigira ngo n'abantu b'abatutsi umengo niwo bakwiye gutwara bonyine rero ukuntu bimeze abo bazungu baraza bakabahinda bakacuraza bakaza kutudurumbanya ngaha mu gihugu aha mu gihugu ikibazo cy'amoko cyaraheze tuze tubane mu mahoro nta ngorane n'iyi hari mu gihugu cy'u Burundi kandi uyu munsi ibintu by'amoko byari byarahize ariko raba bigiye gusubira kubyuka guhera muri 2015 ngira mwarabibonye ingene bashatse gutembagaza intwaro ibintu byagaragaye cyane ko byari byisunze ibintu by'ubwoko nicyo gituma abarundi tuba dukwiye kwiga kuvugisha ukuri ku bintu biriko biraba ku bintu turiko tubonesha amaso twe tugwaruka uyu munsi turabona intumbero y'ibintu biriko biraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi
yego murakoze Patrice Bigirimana kiretse ko mwashikanye muvuga ikibazo cy'amoko gikwiye kurangira mukaca muvuga kandi ko hariho n'abantu bo bwo kumwe bashaka kuguma ku butegetsi n'ico ni kibazo nyine gikwiye guhinduka abantu ukabona ko abarundi cha kibazo cy'amoko kikaba kiragiye ku ruhande ariko reka duhe ijambo mushika na Eric nawe nyine agiye cavuze cyane cyane kuri icyo cyumvira mushikirije kivuga cy'abanyamahanga umuntu ashaka kuvuga ko abanyamahanga bateranya abarundi cyangwa abarundi nibo batarajijura ingendo bakwiye gufata kugira ngo bashire imbere inyungu z'u Burundi n'abarundi atakuvuga ngo
okay murakoze cyane mbo abanyamahanga abarundi nitwavuga ko basuhara cyane cyane mu kugira mu njyane ziri mu gihugu cy'u Burundi munoze barakoreshwa gusa usanga bobo bavuga bati twifuza naka ko ashobora gutwara ngaha ku nyungu za abanyamahanga hanyuma bamaze kumuha uburyo agakora yibagiye ubuzima bw'umuryango agakora yibagiye ejo icyazoba ari kizoba ari iki kuko muriko muraraba kuva mu mwaka w'2087 uri kurasoma kahise ku Burundi gushika uno munsi ibyo twibonera uraraba nk'abantu bose bakoreshejwe muri 2015 ibyo twabonye hagufi uno munsi bari hehe ubuzima bwabo uri hehe imiryango yabo iri hehe urabona ko neza na neza ibyo bakora atari bibavuyemwo kandi aba basenano bwabo bashyigikira urabona ko ari babanyamahanga nyene kandi Fendofe baramenyekana nubwo ubwa mbere bakora bakora binyegeje inyuma yabo ukabona umuntu umenga ariko arashikiriza ibyiyumviro byo hanyuma ukaza kuyisanga ibyo ariko arashikiriza inyuma yiwe hari abandi bantu bariko baramushigikira ariko ikindi nacyo twavuga nk'uko bijyanye nyine n'iby'ubwoko ku buryo umwe wese yumva ati ubwoko ubu nibwo butegerezwa kwama buri ku butegetsi twohindura inyifato tukagira inyifato ya demokarasi inyifato ya demokarasi aho umuntu akora wenyene akoresheje ingufu ziwe hanyuma abantu bakamutora bivanye n'ijunja n'ijambo bivanye n'igihagararo n'icaje kumarira sosiyete kuko uno munsi nibaza ko tutakiri muri 1998 uyu munsi turi muri 2018 ni gihe cy'uko abantu batahura ko imyaka ukwihera ariko iyindi iza ni gihe cy'uko abantu batahura ko ubutegetsi uyu munsi umuntu abuhabwa n'abanyagihugu atamuntu akitahura ko uno munsi ubutegetsi azobahabwa n'uko yavutse mu muryango utunze cyangwa yavutse mu bwoko ubu cyangwa buriya hanyuma uwo afise ubwo butunzi abukoreshe mu iterambere ariko ntabukoreshe mu gukandamiza abatabufise
ego ndabona nimero ya Lionel itariko irakora twakutsa mu rondera kandi kugira ngo nawe nyene atere ibyumviro ariko mukurindira reka dujambo abimana kwine nawe nyene atubwire agira ico avuze kubyashikirijwe na Imana Patrice avuga ko indyali ziri mu Barundi ziva mu banyamahanga ariko benshi baravuga ko ingorane zoba ziri mu Barundi nyene boba ko ntawoteranya abantu bamaze kugira icyumviro cy'ukuntu wonyine wo kwiteza imbere no kuboteza imbere igihugu cyabo abimana kwine icyumviro cya Bigirimana Patrice mu kivuga kwiki
aje mumaze kuvuga Patrice yavuze ko abanyamahanga ariho bateranye abarundi ndabona ko kubisanzwe sino bishyigikira cyane ahubwo baza guteranya wa wundi yarasanzwe amenyereye cyane wa wundi abona inyungu we ariko ararondera atari kararondera izi inyungu z'igihugu kuko uriko uriyumvira ahantu woba uri kuraje uvuga uti je ndiko ndondera inyungu z'umwenegihugu ndumva ko utovuga ngo reka ngo nakaranyuheje iki ngo nze gukora kiriya tugomba ko haba demokrasi nuko umuntu avuga ati demokrasi hari nuko ishobora kubona ko igikorwa cyanje ariko izogira inyungu ku mwenegihugu kikagira inyungu ku bwoko bwose bataravye ibitsina cyangwa ngo barabe uko umuntu yavutse cyangwa kwasa ndibaza ko umunyamahanga aza abanje kuraba nawe dufate nk'uwo yoradikara cyako abanza kuraba Fedese yiwe akavuga ati akitwaza iki aba bazomushigikira akitwaza kiriya aba bazomushigikira ariko nk'ugwaruka aho twari tugeze cyangwa aho turi ubu uye ndibaza ko atamuntu naho ba Patrice atamuntu yozamubwira ngo Patrice ngo aba bahutu ni babi ngo amacya barengera ko ngo abagandagure ngo ni babi koko cyane ngo abubwire ngo abatutsi ni babi ngo cyangwa barengera ko abagandagure sivyo na gato kuko bamwe bose kuba abanyamahanga yaraje bakabitwigisha bakatwigisha ingene bapima amazuru ngo n'ibirenge bakatwigisha tubu ni iki ni iki ariko ivyo dukwiye kubirengera kuko beshi twarasomye turazi ubwenge turabona amahistwari ngari ibintu bigenda bigakurikirana kuko ibyo twoguma tubyishyira ko tukabigira icyifadikizo cyo cy'intambara mu Burundi kuko ibyo tutobirengera tukabona ko ibyo ari abantu barondera inyungu zabo umwe wese yarondera inyungu ziwe kuko uri kuraraba aha mu Burundi maze kuvuga ati ubwoko ubu nk'umuhavuga nti abahutu ni babi hacaba abashigikira bakanyeka ko korerema abahutu ari babi cyangwa bavuga nkitwaza ni abatutsi ni babi hacaba abashigikira ngo abatutsi ni babi kugira iki dushyiranire inda zonyene nk'ugwaruka nuko ibyo byose twobirengera tukubaka igihugu cyacu nakari igihugu cyacu nk'uko ngoma ndabivuga niyo mpeto yacu impeto yacu rero sinumva inyene twoyitabagura kuko itegerezwa guheka uwo ari we wese w'umurundi cyangwa umurundi kazi ari ngaha
Izo ni nyigisho zihambaye cyane rwose yabimana kwinda muri ko murashikiriza reka duhe na kanya kandi Lionel ndabona yagarutse Lionel ndayizeye nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na Bigirimana Patrice avuga ko kenshi na kenshi indyane ziba mu Burundi ziva ku banyamahanga babosha nabi babateranya ico cyimviro mu kivuga ku iki Lionel ndayizeye
ego ibyo nibyo nibyo mugabo jewe sinzi nyene no bivuga cyane cyane sino hagarara ku banyamahanga cyane sino kwibaza uwo muntu yokura agakwiza imyaka 20, 30, 40, 50, 60 abona yuko ariko arahendwa akaguma hagaze hahandi nyene ikintu sino shimikira cyane mvuga ngo n'abanyamahanga ahubwo je nagira mvuge hari kintu nuko nayo nabuye ku murongo eske abanyepolitike biwacu bakina politike bafise intumbero yahe hariho intumbero abanyapolitike dufisa mu Burundi bariko bakina politike bafise intumbero umwe wese afise intumbero yiwe ntibakina politike kugira bashobore guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi kuko ibintu biriko biraba muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi ni ibintu no vuga biteye isoni urabye abanyapolitike umuntu akakubwira ngo amaze muri politike imyaka 50 imyaka 60 avuga ko ari muri politike mugabo atakintu na kimwe iyo politike akina atakintu na kimwe ikwishikana igihugu kugira bashobore gutera imbere niho kurima hanti wimbure kuma rero uri mu mwaka umwe imyaka 2 imyaka 20 utari kurimbura niho no vuga yuko woba sinzi nyene no biharura niba ko atamuntu ashoboye kubikora ibyo bintu kuna ko aguma akora akorera muri mwe cyese no vuga cyane ko arabanye ko arabazungu bavuga ngo baduteranya uwo muzungu yo guteranya umwaka umwe imyaka 2 urukurakura ntumenye yuko ariko araguteranya no vuga yuko abanye politike no tuvuga ko tabwenge bafise nubwo tabwenge bafise iki kihari aha mu Burundi turaba barundi twebwe nyene twirabe twebwe turabe ikintu iforo dufite igihugu cyacu eske twe dufise objectifs yo kugira dushobe guteza imbere igihugu cyane dufise izindi ntumbero nukuri je ikintu sinobwo ngo nabazungu abazungu vema nti twoba je ibintu byo kuzungu ariko koko bakoze bwa mbere cyo kuzana ibintu bya moko twarigishijwe turabona yuko twahenzwe none tugume muri ubwo ruhendo gushika ryari reka rero tuje hamwe abanyagihugu tuje hamwe dufatane mu nda tubone ko twahenzwe hama dushobora kubaka igihugu cacu nk'u Burundi nk'uko bwa mbere twari tubaye hirya abazungu batari bwaze igihugu cari gitekanye cari mu mahoro n'umutekano reka dufatane mu nda kugira dushobora kubaka igihugu cacu
tubibutse inshuti mwese komuniko mu Rwanda nyakumviriza iradio hejuru ya Amerika turi kumwe na Severa muriwe neza muriwe neza muri hehe
turi ngozi muri komine Rohoro
ubuze izina kirundi ninde
ninda la Severa
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
jena cha gutanga icyumviro
yego
ubiye kora aba histori y'u Burundi ahantu guhera mu 1962 iyo Burundi byagiye buracamwe mu bihe by'intambara iriki kuko usanga abanyepolitike benshi ari bagiye baragira mu muruhara kuko waruwe n'ubu biracariho kuko gukina politike kubumenga ko bakeye ku bwoko kubashaka gusanga uwo mugambwe urimo w'ubwoko yambara abahutu benshi usanga wa mugambwe ubwiye ku ntwaro ugasanga uri kurakorera abahutu ariko yakorera ubundi bwoko nashaka kubona yuko rero nanga politike yene ariko yubatse kuko n'abazungu nubwo babigize mu ruhara kwese cyane n'abazungu uko babigize abarundi nayo ntibarabe n'abicobokora kubwira ibyo bagiye bita kubwiye kuraba nk'ubwirwa shingiro ihari uburya yerekana yuko n'ubwoko bw'inkorwa nta kintu bagiye kubuhefa
murakoze Severin reka tuhe icyo kibazo Imana Queen agira icyo kivuze ko kugira ngo Queen demokrasi itsimbatare umuntu mu gushikiriza ibyumviro bya politike cyangwa gushigikira ibyumviro bya politike ntihisungwe amoko hisungwe ibyumviro bya politike by'umunyapolitike hokorwa iki ikintu cyokorwa n'iki
mvuze ati kugira ngo ibyumviro bya politike bitsimbatare ntihisungwe amoko
ego Queen uranyumva
ego
umushyana he Severin ariko baza ko ikintu cyokorwa yariko avuga ko kenshi na kenshi cyusanga nko muri politike hisongwa ubwoko ubwoko bwinshi ba ubwoko bw'abantu ari bagize mu rwe mwinshi ari bwo bucabuje imbere muri politike kugira ngo ibintu bihinduke habe umunyapolitike yaba ubwo bitaravye ubwoko arimo kugira ngo ivyimvire ya politike bishigikwe n'abantu benshi batashigikiye ubwoko hoko gwiki demokrasi yose imbatara gute ibintu byogenda gute
je sinibaza ko ngo niko babonye ngo ubwoko ngo buri ngo umugambwe ngo urimo abanye politike be canke urimo nk'abene gihugu canke abanyagihugu beshi ngo bubwoko ubu dufate tukavuga tuti mu mugambwe w'abatutsi w'abayipona ipona ugizwe ngo nabatutsi ariko uge urikora usanga harimo n'abahutu baba barimo n'ubu bariko turiko turaraba si tuvuge ibi turiko turabona ubu imigambwe tubona ubu baravuga ati muri CNDD FDD ngo harimo abahutu gusa ariko nibaza ko ibyo bisanga ari bibeshi ari mugasubira akavuga ati muri iprona canke amizero ngo harimo abatutsi gusa ibyo bintu sivyo usanga uri kuraraba hose baba barimwo ariko kima gusa harimo ibintu abantu hinze kubona iyo bageze ahantu adashaka kuba umuridere w'ukuri ngo abe umurongozi w'ukuri kandi warashobora kubona ko ari umurongozi mugaba agashaka kujya inyuma agashaka guca higa kugira ngo akoreshe aba nkubu hariho abantu usanga ariko arakubwira akagenda muri rwagwaruka ikintu kimbabaza cyane ni uko baza mu rwaruka rwo mu makaritsiye usanga ari matoma atatipana ya makaritsiye hariya za kiriri cyanke hehe dufata izo za butanga bagaca baza muri rwagwaruka ruto ruto baba mu makaritsiye matoma bakaba aribo bashobora nko guhenda ngo mujya murabona ko umugambwe wacu uri ku butegetsi ni uw'abahutu gusa cyangwa ni uw'abatutsi gusa no kuko batabibwira bariya gikubwira ngo ivyo vyose bitimbatare nuko umwe wese yoza akabona inyungu y'umunyagihugu cyangwa umwene gihugu akabona inyungu yaba na bariya kandi ugiye gutwara ndibaza kutotwarira ubwoko bumwe twarira bose kandi ndiko ndaraba nk'ubuhoho ndabona kumenga ntivyari byo kuvuga ngo batwariye ubwoko bumwe ngo batwariye bariya cyangwa aba kuko umuntu atwarira ubwoko bumwe nibaza ko ariho ibintu uja nk'ukurondera mu nko dufate nko mu commune bakabikwima kubera ubwoko kanaka ariko ibyo ndabona ko atari cyo biriko bira atabiriko biraba kubisanzwe bamwe barashaka kuvyifadikiza nk'uwo w'ingozi yego venera avuze ati ari ingozi navyumvise ku ruhororo ashobora nko gusanga bariya batware bato bato ari ibintu bariko barakora bagashaka kwishimikiza ngo unye ngo nitwe turi ku butegetsi nubwo gaca usanga bamwe bari hejuru ivyo nta nivyo bariko bararaba bobo bama bibereye hariya bakabona ko bariko bakabona ko bariko batwarira abantu bose ubwoko bwose ariko bariya bato bato hariya nyene mu mitumba hariya nyene mu ntara hagati ugasanga bobo bariko barakinyizwa bajya bashaka gucinyiza ubwoko bunaburiya nico gituma bose bakwiye inyigisho bakabona ko umwenegihugu cyangwa umunyagihugu ari umwe burya twese ngaha dufise ikintu kimwe duhurirako twese hariho abo dusanga duhurije amagupa dusange kandi tutari ubwoko bumwe none kuko ibyo biba kuko ibyo byose tutobirengera tukabona ko atakira icyo dutandukanya cyo tuma tuvana twese tukabona ko turi umwe
inyigisho nk'izo ni inyigisho zikenewe cyane rwose Eric Nsengimana namwe ndumva ko iyi telefone yari ya dufise nk'ikibazo cy'umurongo nicyo gituma telefone yawe yari yagiye mu kanya gatoyi ariko nashaka mugire namwe icyo muvuze ku byerekeye icyumvu cyatanzwe na Severin avuga ko kenshi na kenshi uca usanga hari ikibazo cy'uko ubwoko bugize umurwi munini ariko usanga bwiganje mu butegetsi ariko abanonoseye demokarasi bavuga ko hashobora kuba igihe umunyapolitike ubwoko ubwo aribwo bwose ashobora gushyira ibyiyumviro imbere agashigikirwa n'abanyagihugu nashaka mubwira icyo yamuvuze kuri icyo kuri ayo makenga yashikirijwe na Severa
yego murakoze cyane noneho twe mu Burundi iby'ubwoko biratomoye kubera ko aveke arusha ni ukuvuga ko ugiye kuraba mu nzego zose usanga babikora bisunze ajya amasezerano y'iyarusha usanga atari umushefu w'umuhutu usanga ari umushefu w'umututsi icegera cyo waba ari umuhutu atari umuntu uzeye umututsi usanga arimo uto amunoze integrachiwe usanga arimutuzi ugasanga nabatwa nuko nyene bafise ama percentage bagenda bagira bagenda baronka ibyo rero nibaza ko bijanye bijanye no kugabangana no vuga ubutegetsi bivanye n'umwe wese uko abibona ariko jewe ibijanye no kugabangana ubutegetsi sivyo mbona ko ari ngorane kuko ugiye kuraba dopui umuntu nze ugiye kuraba nka krize zagiye ziraba mu Burundi dufatiye nko kubyagiye biraba kuva muri 1960 nkuko mwabivuze sikahise ka kera barishe umuganwa atari umuganwa ni Ludoviko wa Gasore kubera aje gutsinda kugira demokrasi ibe ugiye kuraba muri kugira ngo habe ukwikukira kw'abarundi ugiye kura mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu barise Ndadaye Melchioro ashaka demokrasi icyo gihe ntaho byari bihuriye no kuvuga ngo ni uko ngo atwara ngo kubera ko ngo bashaka gutwara oya ni kubera iki kubera ko demokrasi yari ishaka kuganza mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi naho nyine mwarabonye ko hageze amatora y'amakomine haciye haba umugwi w'abanyepolitiki batangura kuvuga ngo yibwe ngabo bagiye mu ibarabara batanguye kugira kuvuga ati amatora yibwe batanguye gukreya mezantante mu gihugu kandi n'abaobservatere international bemeje ko amatora yabaye neza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu naho nyine bigaruka uko ngo guverinema ngo bashaka barekarama ama guverinema de transition mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nari mu kintu bita groupe de reflexion des nations unies ivyo twakora ndabizi nta yakashe yari amapla mission pour changer le système narimwo inama twazigirira muri ntuze muri restaurant biscuits chaque mercredi vendredi ni ukuvuga siyo kuvuga ngo ni iby'ubwoko cyangwa iby'ubuhutu c'est les puissances qui voulaient maîtriser les pays africains bashaka kugira gushika ku nyungu zabo nibo bakoresha abo batesere de l'emploi kugira ngo bashobore kugira iki bashobore gushika kuca bifuza barabonye ibyabaye lowime manifestation violente zorganije na noze na MSD abapolisi bagafatwa bakakwama motorora abandi bagafungwa bagakubitwa ibyo byose mwarabibonye nyine byagenze urwaruka rwaranyoye amadroge urundi rurapfa urundi rurakomereka abandi bari muri prizo yaho n'abakiriye uno munsi abandi barahonze ariko ubwa mbere bakibivuga bavuga bati twege tuzoje imbere zanyu ntituzigera tubwira iki ntituzigera duhunga oro bafite amapasiporo arimwo amantuze arimwo amaviza bagiye imbere babonye ko agiye kubaba bagiye imbere y'urwaruka rero icyo twana urwaruka ni iki nuko ibyo byose bamaze kubyegeranya bakabona kikahise kacu kameze gute kameze uku nuko bo kugurura amaso bakabona bamaze kugurura amaso bakabona bakavuga bati twokora iki mu byo muri bimwe bokora icyo shaka ni uko kugira ngo turabe ko injyana mu Burundi zohagarara nuko twoje imbere kugira ngo kubera ko leta yarasizeho umugwi ujejwe gushyira ahabona ukuri ku mabi yose yagiye araba mu Burundi tukarekama uwo mugwi iziri kurakora ukabizana kuko turazi igihe cyose umaze ukora ntitubona neza raporo yawo ntitubona iziri kurakora uyu munsi hari ngombwa ko urwaruka tuje imbere tukavuga tuti tuwe intuze twereke ibyo mumaze kurangura ugerwe gushyira abona amabi yose yagiye araba mu Burundi
ariko uyu murwi amatwi adusumira mushyanahe Sengimana
twokwirinda kuyishyira mu migozi na cyane cyane ko usanga kuva mu mwaka w'ibihumbi kimwe magana cyenda na mirongo umunani n'indwi ubwira urasohoza neza usanga haba mu mamenyeshamakuru haba mu migambwe haba no mu mashyirahamwe adaranira inyungu za politiki usanga bagiye bakora ayo mabi nyene yagiye araba mu Burundi
ariko Sengimana
usanga rero bafite puissance
Sengimana ariko uyu murwi
twitwara nk'urwaruka tukagishoza imbere
y'uwo yegome Sengimana
mu kintu cyose tukavuga tuti iki kizozana inyungu izi yeswe nk'urwaruka uyu munsi igihugu kwa twe tukiramutsa
yegome Sengimana mu kanya gato mwavuze umurwi w'igihugujejwe gutoza kuri n'ukurekurira uyu murwi amatwi yadusumira uriko urarangura ibikorwa bihambaye naho iyo raporo muvuga ya nyuma itaraboneka ariko reka mushyanahe Lionel ndayizeye namwe mugira icyo muvuze mu kanya gato cyane rwose ku kibazo cashikirijwe na Severin mbega kugira ngo demokrasi simbatare abarundi batore batisunza moko ivyo nta wigeze avuga ko bisunga moko ariko ni umushyana Seven asa numvise amakenga ko avuga ko hashora kwisunga moko mu gihe demokrasi taratsimbatara ikintu cyo korwa ni kiye kugira ngo abarundi eka bose mu isanzwe batore bishimikije ibyimbiro vya politiki.
Ego dite no vuga nuko abarundi cambere na mbere jewe ikintu kubishitino sa tuko turavugana abarundi hari abarundi bamwe bamwe bataramenya ukwiyamamaza no iki demokrasi ni iki demokrasi si kuvuga yuko jewe ntwara jewe ndi umutegetsi jewe ndamutswe igihugu si kuvuga yuko manza kuzibya bamwe hama nkaguruka nkavuga naheza kuvuga abahama abandi bakavuga ntibaramenya gutora icarico ntibaramenya ati eske umugwi ujeje amatora dushireho bande urabona yuko n'ibintu byose nzi ngeno bivuga nibamanze umwe wese aje muri poste amenya ati jewe iyi poste ndayigiyemwo ngiye gukorera igihugu nibamanze bafata icyo kintu kujya kuba umukuru w'igihugu kujya kuba umukuru wa seni kujya kwitwa umushingamateka ayo n'amatitre ibyo ntibihagije eske ko ndi iki i ndiko ndarangura icyo nahamagariwe ko ndi iki i ndiko ndajua hore yiwanje ahantu ndi iki nicyo kintu cya mbere abarundi bateza gutahura kwitwa honorable kwitwa naka kwitwa ibyo n'importe ibyo nta nicyo bimaze ba wewe icyo ugomba kuba muri poste yiwawe icyo nicyo gituma abarundi ba mbere batangwa gutahura bamenye kwiyamamaza eske kwiyamamaza urabona mu Burundi kuri je mu Burundi maze kubona amatora menshi ariko sino kuko ni menshi mugabo zisu bwenge bihagije dukuri mu Burundi nibazi kwiyamamaza icarico nibazi demokrasi icarico nawo baguma bavuga demokrasi nibazi icarico demokrasi kuko iyo wazi icarico demokrasi ibikaba turimo no munsi ibyuguruzuguru ya politike mu mpande zose turimo no munsi ntaba ari kuba bikwiye kuba dukuri umwe wese aho yicaye umutegetsi manza umenye witahure eske jewe ko ndi umushingamateka jewe ko ndi umukomiseri jewe ko ndi umukuru w'igihugu dukuri ndiko njuwa hore yo kuba umukuru w'igihugu byukuri cyangwa ngende umushingamateka ndiko njuwa hore yo kuba umushingamateka byukuri raba nk'akarorero ibintu bya seni nibyo bintu byane bitera induru kuva kera kubona bavuga ati umugwi duteza kuhurira ko n'abantu benshi mugwa tuvuga ati wabaye nome umukuru w'igihugu ya nomye umugwi wabaye none nkahumbwira yuko iyi demokrasi bobo mukuyivuga petetre sinzi demokrasi wasanga ari bamwe bayita mu gishinwa demokrasi abandi bayita mu kindi kirimo ari ya demokrasi bobo wasanga petetre demokrasi bahiyarwa kwinshi abantu b'icya mbere na mbere nibamanze bamenye icarico hama bamenye icyo bari cyo hama bamenye icyo bateza gukorera igihugu cyangwa kuraba icyo bateza gukorera igihugu avayo kuraba icyo tutangwa gukorera umugambwe urahera mu gihugu kiguma ari igihugu kuko igihugu cyamyeho kandi n'ubukizokwamaho yindi migambwe izotoka n'abandi bantu batware mugabe barundi dufatane mu nda tuco ubwenge n'ukuri ikawo ishobora kumara 3-4 turi mu bintu nk'ibi n'ibintu biteye isoni hari igihe dushobora kwiyumvira nkatwe dugwaruka ati by'ukuri aba bantu ni abarundi koko kuko nta muntu yitaburira ko nta muntu yisenyagurira ko imyaka 2-3 ibintu bimeze nk'uko tumaze guhindura ibyiyumviro tumwe duhindura ingendo by'ukuri abarundi kuko ibintu bikora ba mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubona ko ari ibintu biteye isoni.
Yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Elisa mwiriwe neza Elisa muratwumva ndabona umurongo wa Elisa turi kumwe.
Ego turi kumwe ndabumva Frederic.
Ego me murafite ikibazo murafite cyumviro muri hehe ubwa mbere na mbere
ndi ntererenga muri Australia y'uburenge
Australia. Ego izina ry'ikirundi ni nde?
Bigirimana,
murafite ikibazo cy'icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara rw'ugwaruka ukuntu urwaruka rwohindura ibyiyumviro rugahindura ikarukaja imbere rukaba imboneza rukaba imboneza z'abanyapolitike kugira ngo rushire imbere umutima w'umwe gushira ku ruhande indyane zaranze Burundi kuva kera haba indyane za moko z'intara eka n'ibindi byose.
Ego je gusa nakabazo nanishye kumbere n'icyumviro.
Yego.
Ikimbiro cyane ikibazo cy'ambere nari nshyize cyavuga mbega abo duta kwimfane b'abanyamahanga abazungu imbere yuko baza mu gihugu cyacu cy'u Burundi kudufuroniza mu Burundi twadufise amoko angahe ko mbona umenga ibintu by'amoko byarananiranye hanyuma nimba amoko koko twemeza ko ari abo bazungu bayazanye ukwikukira kwatumariye iki ukwikukira bisigura yuko uba wanse intwaro y'urya muntu ariko aragucingiza ukaba wanse n'ibyo byose iyo biva bikagera ariko twegume ngo ntabwo twikukiye kuko amoko nimba aribo bayazanye twe turacyayafise ni kuvuga nta kwikukira turagira nimba twarikukiye icyo by'amoko nitubikureho tubiheze burundu ama intererano nari ngiye gutanga cyane cyane kugwaruka twese turacari ugwaruka kandi turakunda igihugu cyacu nubwo turi hanze y'igihugu ariko kandi turacati yumviye kuko twese ntitwavuye mu gihugu ngo twaye tucanse oya ni kubera yuko habaye imvo z'umutekano mu kiringo runaka bituma duhunga igihugu ariko kandi izo mvo zatumye duhunga igihugu zisa nk'aho umengo ntizirahera kubwibyo icyo mbona rero nohanura ugwaruka cyane cyane ruri mu gihugu nuko bogerageza bakagira n'ibyo twakwita amashyirahamwe hanyuma leta ikorohereza cyane cyane abantu bari hanze y'igihugu bafise imigabo n'imigambi yo kuzana nk'ibikorwa byo gukorera mu gihugu leta ikakorohereza tukaza tugakora ibikorwa byacu hiyo amakori cyane cyane yakunze kutwica kugira ngo ubwo gwaruka ruronke akazi kubera ko mu gihe cyose ugwaruka ruzaba ruri mu ibarabara bizogorana cyane rwose kugira ngo ugwaruka rugire icyo rukoze kandi bizokorohera abanyepolitike kurukoresha kuko ntashobora ariko barakora akarorero nako ndumviriza n'ibijyanye ko ndumviriza ngo hari ejo mbatari hirya y'ejo aho hari umuntu yashikirije ku telefone avuga ngo mu Burundi guhaho amakaminuza mwamwe ushobora no guheza ishure ukamara imyaka itatu utarabona urupapuro rwawe rw'umutsindo ibyo ni ibintu bidatahurika iyumvire wamaze amashure wahejeje umaze imyaka ibiri itatu urupapuro rw'umutsindo nturaronka kandi wategerwa kuba uri kurakora ahumva ni ukuvuga ibyo byose ni ibintu bisubiza inyuma iterambere ry'igihugu mu gihe rw'ubushomeri burushirizeho kwiyongera mu gihugu abanyepolitike nabo baba baronke yakoyoko cyangwa se akarusho ko gukoresha gwagwaruka rutari kurura mu kintu kimwe nuko rurakora muno mwanya ari nacyo gituma bisa biboroha cyo kugira ugwaruka rushobore kugira icyo ruterere mu gihugu icya mbere cyo ni uko bari bakwiye kwiyungunganya bakaja ahantu hamwe bakaza barakora utuntu tw'ishyirahamwe twabo bakamenya gukora ibyabivuye mu nda zabo kuko abanyepolitike nta kintu kinini cyane bariko baratumarira nicyo nashaka guterera murakoze
Elisa Bigirimana mushenahe Eric Sengimana icyumviro hamwe n'ikibazo n'ibibazo bibaje Elisa Bigirimana mu kanya gatoya cyane rwose ndabona kanya kihuta umunota umwe n'igice
ego murakoze cyane nkuko aje kubishikiriza niyomvuga ko abanyepolitike abo bashinga amateka n'abandi atacu bariko barakora kugiye kuraba bariko barakora nyine bikwiranye n'umwanya bafise bikwiranye n'ingufu bafise ugiye kuraba nk'ingorane bahura nazo mu nama nshinga amateka nyama imposition y'amategeko bama bariko barabandotora yango gira ibi je nabona ko ari ikibazo cyane onivodorasike ariko nibazane umuti ushobora gukunda niki ni gihe ugwaruka go nyene goreka kuzerinze rukamenya ruti twega bo dushaka gukora na baje kudusupportinga kudufasha muntu nze kudufata mu mugongo ariko nibaje kutwempozisiyo dukora nico mbona cyo nyene gishobora guteza imbere Afrika nico mbona cyo nyene gishobora kugira ico gifashije Afrika ugwaruka go Burundi go kwigira inama ugwago nyene rukumva ko kadoza keza cyane kabi ku Burundi kadoza olivo niyo bafite ingufu aho guhangana rero hagati yabo jembo na ko twoshira ingufu hamwe ntihagire umwe yiyumvira ko azotera imbere abanje gukandamiza mugenzi we ntihagire umwe yiyumvira ati jewe nzongera nzoteza imbere igihugu abanje gushyira hasi mugenzi we kubera ko badasangiye ubwo kubera ko badasangiye umugambi cyane kubera ko batumva batabyumva kumwe dukwiye rero kugira commitment nk'uko twabigize muri meri ya Bujumbura Burundi bwose gucyo tuzoheza dushobore kwiteza imbere nayo kuvuga ngo turabe ngo abantu acu ariko barakora canke bari reka tubashimire ibyo bariko barakora kandi ni byiza kandi birakenguruka hanyuma tuba supportinge muri ibyo bikorwa ariko barakora kuko na umwe muri twe guboshira hanyuma ntiyagire uwo mushigikira ntacyo yashobora gushikako
egome reka duhe na nijambo abimana kwine nabo nyine agira icavuze ku byashikirijwe na Elisa Bigirimana icyumviro yashikirije ikana n'ibibazo yashikirije tuga ku ijambo Queen.
Yego murakoze je ikinze ari ashike avuze ati ngwaruka rurakwiye kuja hamwe ngo rukagira amashira hamwe kubisanzwe ugwaruka gogo ntigwari rukwi n'uruntu gwakira ningoga hari ukuntu mbona ko weze sosiyali riki wa mugwaruka iriko yakwiye no kuba mu bantu bakuze Elisa sinzi imyaka afise Elisa sinzi imyaka ageze ko ubu ariko kurara abantu abavyeyi bacyo batuvyara aho duhimirije gukora ya ma association tujemo ahubwo twicara kuzika kugasanga rika kubwira ati ubwo ku buntu busi bwo ubwo ibira n'abana basunguka siko bari icyo nobwira nanjye yo gwaruka nkuko Elisa kaivuga ama association n'ukuri bayajemo cyane kubwishye kuko n'uzoza kugufasha azogufasha ari ahantu hagusanze uri kurakora ikindi nacyo umunye politike araza akakubwira ngaha ati kora ibigira ibi waba uri kuramuhana nota yiwe kubw'inyungu we yikenereye ariko ntagaruka kuraba bwa bushomeri turimo ntagaruka kuraba ahantu uri kuraba ntagaruka kurabona ati mbega nakabayeho guta ashobora kumbona ubu mu matora ikindi gihe ntazosubira kumbona azogaruka mu matora mu yandi matora niyo mpamvu akwiye ko twese tuva mu nzu tugaheba marigara tugaheba ibyo byose byotuma dusamariraho tugakora tukajya ku kizi tukerekana iby'iwacu hama n'abatoya bacu nk'abariko barakura ubu bakabona ikintu twakoze nabo bagashikira ku byo twakoze kuko natwebwe turazi turafise ubwenge twarize kuko itwe tutokwea ibintu by'iwacu ugasanga turiko turahana ubuzi entre yacu yivyo ndiko ndabibona ahubwo nsaba ahanini ndaguma nshira ko na leta ikabona igashyigikira ama association y'abajene bakabona ko abajene bariko bariteza imbere bakabafata mu mugongo ntibana bakinyize ahubwo babone ibyo babiduze kuko bamwe bahora bajya kudepoza cyangwa bahora abantu bariko baratuka ngo leta ntakiriki batumarira abantu baragwira abantu baguma bagwira si gihe cyano nani tuwasigaye cyo mu mirongo indwi abantu bari bakeya turagwira cyane kuko uri kurara abantu abantu bari mu mirongo indwi mu gihe kimwe n'abajya cyenda na mirongo indwi kandi turaba n'abantu bari mu gihe kimwe ubu muri 2018 biragoye ingene ngo cumbira ko hajya yaronka akazi n'uburyo cyashi karonka akazi rero mu byo twize twigira itandukanye twese nitubishyire ku kizi dushyire kuri twe twerekane twungurane ubumenyi hama dukore n'uwudoda wese azosanga bya byumviro bya politike bitujyana mu nzira zibi dusanze atagaciro turiko turabihereza
tubibutse inshuti mwese ko muri komora rwanda nyakomereza iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe na Emira mwiriwe neza mwiriwe neza munihiga Emira
kiringa mu karere k'ibiyaga bigari
yego izina ry'ikirundi naho muremyi murafite ikibazo cy'umviro duga ku ijambo mu kanya gato akanya kariko karihuta
ikene cyakwata ndabona ni mwaka tukaje mu mwaka n'ibisi ndetse kitangamiro turatura iminota nk'iminota umunani hafi y'umunani
yego
ikene cyakwata ngo umuhungu nacyakubaza ko numva umenya akunda kuguma ashyira ikintu byo gwaruka ngo gwaruka kwitwara neza abandi bagwitwara nabi nacyakubaza impamvu z'uko nk'iyi myaka kuva mu ya 1960 wasahinde kuvuga yuko ndaze nkari bwabeho iyo myaka myinshi yo nkari bwabeho ariko nabona ari mu gihe gwaruka nage ndi mu gihe gwaruka nage yo nsanze arazi mu mu bahagazemo duhagazemo twese aratanga inyigisho zimeze gute zo kuno gwaruka gutwara neza gwaruka gutwara neza aratanga inyigisho zimeze gute ama naho kandi avuga atanga inyigisho zimeze neza apana kuvuga ngo ahengamiye ku mugume zuku cyangwa ahengamiye ku gwaruka rumezuku avuga ko izindi ngagaze mu mugwi ugwaruka dusanga imyaka n'ibyiyumviro n'imyaka tuzogeramo no mu bindi bihe biri imbere dutange inyigisho zizotanga zizafasha igihe n'ikindi gihe kiri imbere no mu bandi bana bajya kuvuka mu bindi bihe byose biri imbere n'ukuri aza aravuga neza yitwaye neza mu bihe mu mwanya ahagaze hapana gutwara we kumenga agira ubwoba ngo bamufata ariko ubwoba ngo bamufata ngo ari mu gihugu ngo bakamufata ngo ibi kimwe kibafatanga ingisha zwe kumenga ngo ahagaze ku bumenga ni muri darase nkuko avuga ati giye mpagaze meze neza angora ningora ni nyimwe bafata mugo ahangise neza mu mugwi wose asambe yabo ana kubuga hengamye mu bana bameze nko nayo buri kiri ku mutima nta muri mukora ko iki bintu kuvuga ibikaribye avuze kuri nta muntu ndamukwita ari ko menga menga ari kangengama niko ndabwira uwo muhungu wende ko ndabwira cyangwa ndabwira umukobwa
tubiye abashinga nawe babiri umukobwa umwereka turaho ijambo bose bagira icyo bavuze ku cyumva bamushikirije ku muntu yovuga aho ukuri kuri ariko abashinga nawe natumiye musanzwe gaha bose bavuga ivyo bumva kwa rukuri reka tundabaha ijambo ukanya bagira icyo bavuze reka dutangure kuri Eric Seimana mu nyarutsa kanya karagiye umunota umwe duga ku ijambo icyumvira cha Emile
nuko nyina bajije kibazo kirekire kandi nategekwa tegezwa kumwishura hizi ndumwanya mukaba nta ngorane ariko inyigisho za mbere dutanga nizo kumenya nizo uko umuntu amenya icyari kwanza hanyuma ameze kumenya icyari aramenya icyako hanyuma inyigisho zindi zikurikira niza leadership ukuntu ushobora kubana n'abantu umuntu kwihanganiranira communication non violente hanyuma tubigisha n'iza entrepreneuria kandi tukanabafasha no kugira batangura ibikorwa nuko hatabonetse umwanya muremure twari kubabwira ingene udusugwaruka igihumbiro ariko ruri yungunganya mu gisagara cya Bujumbura ko turatahura ko inyuma yuko habaye ingorane mu gisagara cya Bujumbura ugwaruka rwagiye rutakaza ibintu byago hanyuma tukabafasha kuja hamwe mu kwiteza imbere atari kwangaza imitima cyangwa kuyumviriza politiki cyane rwose atacu bariko barakora umuntu uze yato halo
eduka kwija mu busozere mu kanya gato ndabona kanya kagiye
yego nkuko ikari bazi ati turafite ubwoba ntabwo banabuke ya dufite twende dukoreye Bujumbura dusosiyeje mu Kigobe ubundi ko ndavuga mpagaze Bujumbura ni organization izwi mu gisagara cya Bujumbura ugwaruka twahuje umwe mu bo turi kumwe ni Arineza ni Habimana Kwine nawe yambere kicizo nyigisho mwumvise temoignage yiwe kubera umwanya sindiko ndagira sindiko ndamusubiza mwizo mwingene byagenze ariko ubu ndazi ko nawe ari kumwe n'abandi ariko barakora biteza imbere
mukanya gato Habimana Kwine namwe mukanya gato cyane rwose ibyashikijwe na Emile kugira ngo ndabakanya ko gusozera mwese ko muri batatu na Lionel araho ndiba kwijambo mukanya gato cyane rwose amasegonda 30 kuvyashikijwe na Emile
age kuvuga ngo nakango yoreka kuvuga hagaze sinereka kuvuga ngo izo nyigisho ntizatanzwe sinoza kuvuga ngo inyigisho ntizatanzwe kandi zaratanzwe nuko bavuze bigisha imigambwe ugwaruka rwo mu migambwe itandukanye kandi ugwaruka ruva ku myaka 18 kugera kuri 35 abo nibo bategerezwa kujya mu izo nyigisho bose bakabigisha kunywana kandi bivanye n'ibintu twari ko turacamo kubwize rero naho bavuga ati ngo asanga afisa hahengamye uhazi ibintu turabyiga naho tuviga twese akaba mwumwe ukamenga ari kubiriko bicinyuma y'amatwi ntatahure icyo biriko biramuwa ntatahure inyungu y'ivyo bintu ndazi ko aho boba baramaze kubironka ko bimeze ubuye atuka ntara mwese marabonye nk'amatora ayabaye aheruka kuba mu gisagara cya Bujumbura ni hake hoba harabaye ugwaruka rushamirana kuko bose barazi icyo bigije icyo barazi icyo bahaye ugasanga mu kwezi ukumva bariko barashwana ubu rero ugwaruka rumaze kugwagiye kunyizo nyigisho benshi bari ku kivi bariko barakora barakoye ama association ariko n'abantu bariko barakora ibintu bikomeye batari biteze ko byokozwa mu Burundi kandi biriko bikorwa n'amaboko y'ugwaruka
mu kanya gato Lionel ndayizeye musozere akamumotera ugwaruka nakahe akamumotera abanyapolitike nakahe mu kanya gato cyane gusa
icya mbere na mbere ego nubwo telefone yagumye bicika narose akajye gatoya cyane kugira nshobore kubishikiriza byimbiro byanje mugabe ikintu cya mbere na mbere no vuga akamunotera ugwaruka nuko ugwaruka gomenya ikibi n'iciza rureke cyane cyane kwibyinzitira ku banyepolitike kuko abanyepolitike tubona dufise uno munsi nta muntu yobashira ko ubwenge bwabo ubwenge ngo ni bo ngo mboneza zacu kuko ibintu bavuga uno munsi turabyumva ku maradiyo inyigisho uno munsi batanga ku maradiyo turazumva nuko ugwaruka gocu ubwenge rugakanura rugacu ubwenge rukamenya abantu bagwespira divye ukavuga ati aba bantu nibo bakora twereka inzira nziza reka twiyespire kuri aba bantu batwereka inzira nziza rukorekana nina nabi hama abanyepolitike nabo n'ukuri turabinginze abanyepolitike ku mpande zose yaba bari muri leta yaba tari muri leta byukuri bagirira ikigongo igihugu cyacu cy'u Burundi bagirira ikigongo byukuri igihugu cyacu cy'u Burundi basubize hamwe bakorera igihugu ariko bareke gukorera inda zabo
egome namwe mushana Eric Nsengimana musozele maso bona 200 akamo
ndizo muna kwa zichane akamo tuwateru kwa rukano kwa goja hamwe goze lukihanga niranira ugashira imbere neza kandi rugashigikirana urika rakora ibyiza agafasha mugenzi we hanyuma tukasaba leta nayo kudushigikira nk'umubyeyi wa bose hanyuma n'abanye politike nabo nyene bagashira imigambi imbere iteze imbere urwaruka ntibashira imigambi imbere gusa y'amajambo ariko bakayishyira mu ngiro tukabibona urwaruka rero ngucyo igihugu cyacu kizoba cyiza niyo twihanganiranira tukamenya iyo dutera tuja kandi tukamenya
ibyumviro byari byinshi akanya kabaye gatoye cyane rwose Nsengimana murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turagushimiye cyane rwose Abimana Queen ku byumviro byiza mwashikirije turagushimiye nawe mushanahe Lionel Leize namwe mwashikirije ibyumviro bihimbaye turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sangacu munsi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.